Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika iratanga ibiganiro byayo muri kino gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye kuri uyu munsi wa mbere tariki 11 z'ukwezi kwa mbere mwaka w'2016 ahadusamiranira ni Washington DC. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi muri kumwe na Aloys Bigirimana aremesheje ibiganiro byo muri kino gitondo turabahaye ikaze.
Ariko twe twama tuvuga yuko dusaba abanyagihugu baba bafise ayandi makuru bibaza ko ariyo ko iyo bari yo yukuri kurusha abajijwe umutekano baba bari ku rubuga. Twamarusha dusaba abantu ko bayazana bakahereza baba bari ko barakora amatohoza.
Uyu ni OPPN Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi avuga ku bwicanyi bwabaye mu ijoro ryo kwa gatandatu no kuwa Imana mu gisagara cya Bujumbura. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi turazibashikiriza mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere y'izo nkuru zose tubanze duha kanya mugenzi wacu Oriane Itangishaka adushikirize amakuru avugwa mu bice bitandukanye by'isi yaduteguriye. Mwaramutse Oriane.
Mwaramutse neza Aloys Bigirimana, ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa Mungu. Duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi ku bibazo biri mu gihugu cya Siriya. Intumwe idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Siriya yaraye igiranye inama n'umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu wa Iran, Mohammed Javad Zarif, i Tahran ku mugwa mukuru wa Iran. Avuga ko yabaye inama ingirakamaro aho ni mu gihe hategekanije kuba ibiganiro vy'amahoro ku ntambara iri muri Siriya mu mpera z'uku kwezi. Mu itangazo ibiro vy'uyo Stefan de Mistura wo muri ONU yavyashikirije, yavuze ati nk'uko vyagenze igihe yari mu rugendo muri Saudi Arabia ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere, yarasavye kandi aranaronka kizero kabo vyari kumwe mu nama yuko icuka kibi kiri mu karere k'ibihugu vy'Abarabu kitazoba inzitizi kubijanye no gushigikira ibiganiro vyo kugarura amahoro muri Siriya, kimwe no gutegura ibiganiro vy'umwumvikano i Geneva mu ntumbero yo gutorera umuti ibiri muri Siriya. Ejo ku munsi wa Mungu, de Mistura yavuze ko Iran yemerewe yuko imigenderanire yatitutse hagati yabo na Saudi Arabia itazoba ibibazo mu biganiro byo kugarura amahoro mu gihugu cya Siriya. Muri Misiri naho ku nshuro ya mbere inyuma y'imyaka 3 haraye habaye inama ya mbere y'inama nshingamateka. Uwo mugwi ufise ikiringo c'imisi 15 yo kwemeza amategeko amajana n'amajana yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Abdel Fattah El-Sisi, ahandi ho ayo mategeko azosubizwa inyuma canke ahanagugwe. Igihugu ca Misiri nticari gifise inama nshingamateka kuva mu mwaka w'2012, aho sentare yatesha agaciro amategeko yari yatowe mu nzira ya demokarasi ateguwe hanini n'umugwi wa The Muslim Brotherhood warushigikiye uwahoze ari umukuru w'igihugu ico gihe Mohamed Morsi. Perezida Sisi yahoze ari umuyobozi mukuru w'igisirikare cya Misiri aja ku butegetsi mu 2014 nyuma yaho habereye kudeta yakuye ku butegetsi Perezida Morsi, umugwi umushigikiye wa The Muslim Brotherhood ugaca uhagarikwa ibikorwa vyayo kandi abawugize bagafungwa. Iryo huriro ry'inama nshingamateka ni rya mbere kuva mu mwaka w'2014 aho hashigwaho ibwirizwa shingiro rishasha riha abashingamateka ububasha bwo gukura ku butegetsi umukuru w'igihugu canke bagafata ingingo yo gutegura amatora imbere yuko igihe cyayo kigera. Mu buraruko bwa Yemen, abantu 4 baraye bishwe na misile yatewe ejo ku munsi wa Mungu ku nyubako y'ibiro yivuriro irikoregwamo abaganga bishira mu mpuzamakungu Médecins Sans Frontières. Médecins Sans Frontières yasohoye itangazo rivuga ko iyo misile yasambukiye ku bitaro vyitwa Sheria muri district ya Raze muri province ya Sada. Médecins Sans Frontières atangaza kandi ko hakomeretse abantu 10 muri ico gitero harimo n'abakozi ba Médecins Sans Frontières. Bamenyesha kandi ko igitigiri cy'abahitanywe canke abakomeretse muri ico gitero gishobora kwiyongera kuko hashobora kuba hari abo ivyo bitaro canke izindi nyubakwa ziri hafi yaho zaguye ko bataratabagwa. Rake Ayora, umuyobozi w'ivyo bitaro Medecins Sans Frontières ikoreramwo avuga ati nta kuntu wari we wese yari afise ubushobozi bwo kugira ico gitero ca roquette atarazi ko ryari vuriro. Iyi ni radio ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC, amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ejo ku munsi wa Mungu umukuru w'igihugu cya Afghanistan yafashe urugendo aja mu buseruko bw'igihugu muri province ya Nangarhar, aho yabonana n'abategetsi b'akarere ku makenga bafise yuko intagondwa za Islamic State zigenda zifata ubutaka buri mu ntara iri ku rubibe na Pakistan. Mu ijambo yashikirije mu nama n'abo bategetsi ku mugwa mukuru wa Jalalabad, Perezida Ghani yavuze ashimitse yuko leta yiteguye bidasanzwe kugwanya intagondwa za Islamic State kugira ntizifate ubutaka muri iyo province. Aho ni nyuma yaho uburamatari yarahejeje kumumenyesha yuko ibitero vyo mu kirere bigirwa n'igisirikare kumwe n'izindi nzego zijejwe umutekano biriko biragira kamaro mu kugwanya uwo mugwi. Yongera asaba Perezida Ghani kongeraza inguvu kuri abo basirikare. Umugwi wa Islamic State usanzwe warafashe ibice bitari bito vy'ubutaka bwa Iraq, Syria bisigaye byararonse umugwi ubashigikiye cyane cyane muri ako karere ka Nangarhar muri Afghanistan na Zeng n'ahandi mu buseruko. Perezida Ghani yavuze ati nta kibanza Islamic State ifise ku butaka bwacu, ati bakwiye kwicwa.
Urakoze Oriane ku makuru heje kudushikiriza. Tugume hafi ariko kugira uhave udushikiriza incamake yayo mbere yuko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanya mwumviriza iradio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa mu biyaga bigare mu Burundi, abantu batatu barishwe mu gisagara cha Bujumbura mu ijoro ryo kuwa gatandatu no mu gitondo cyo kuwimana. Babiri bafiriye mu makartiya Jabe na Nyakabiga, uwundi mwafira ku Musaga mu gitondo cejo kuwimana. Eloge wirika neza niwe yaduteguriye inkuru.
Umwe muri abo bantu batatu bishwe yamenyekanye ni umusore yiga muri kaminuza avuka muri komine Rusaka intara ya Mwaro. Nyakwigendera yarasanzwe kandi akora umwuga ugufata amasanamu cameraman. No kuri uyu wa gatandatu yishwe ariko aratahuka avuye kuri uwo murimo nyene. Ababa hafi yaho yaguye bavuga ko yishwe inyuma yo guhagarikwa n'abajejwe umutekano. Uyemeza ko yumva aho yahagarikwa
kwari mu rupango nyene, tubona abapolisi batanga kwegerana kuko twayageze sizere tuba turi mu nzu. Hama haheze umwanya twumva inkozi ko ziravuga za mu ya gatatu za Jabe, umva imodoka bariko barahagarika mu ibarabara. Abapolisi bamaze kuba benshi cyane bahagaritse, twumva bababwiye ngo bamwe mwese barapamwa, numva bavuga ngo bashira amaboko hejuru, barashira amaboko hejuru barabasaka, bavuga ngo abari ko badutera amagenerate ngo naba naba. Hama mtutse mu gatondo cambona ikiziga kwibarabara ryaho tuba nyene, uyo bishe atari uko bamufashe gusa yagoma avuga ati jemba nga hafi Yesu mwiza nkiza, Yesu mwiza nkiza. Ko kumbure umunsi nimba wari wageze wiwe Yesu yaramukijije, nuko nyene nta kumuntu yo bivuga kwe mu mpore agapfa ariko atabaza Yesu mana ni mwakire, kuko arabona ko arakare inzira karengana bamurenganije.
Ibi birashimangirwa n'umunyagihugu wundi
sinumva bavuga yuko ati wati nabonye umengari karage atari muri babandi umenga bagomba kuturasa. Kugere Nadi yari hejeje gutegwa nawe niho baca mu nyuma ro baca bavuga yuko ngo we n'ubu ngo ngira ngo yoba rimwe ate kubera nabonye umenga ari karika bakakora asanzwe afisha na gasha kushingana ico gituma. Kuko nk'imu gitondo tumubonye yarafisa kanuze gasha kushingana gato yakunda kuba rimwe amakamera. Hanyuma rero niho baravye bagenzi bavuye baraza baca basanga afise telefone yiwe. Nika byose nta nakimwe bamutwe byose babisanze. Bahaza bavuga ati uyu rero ati ni uyu yoba yarimwe kubera afisa gasha kushingana baciye bavuga ati yoba rimwe mugabo barabona ko ari umunyagihugu ndibaza.
Ayo makuru arahakanwa n'igipolisi OPPN Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi.
Umunyakabiga ivyabaye vuze ko uwo muntu yabanje guhagarikwa, nibaza ko ari ikinyoma kuko uwo muntu yahitanywe n'amasasu yariko aravuga. Amasasu yariko yari hagati y'inkozi z'ikibizazi hejeje gutera grenade abapolisi, umwe arakomereka cyane uwundi bukebuke. Uwo muntu rero araheza ahitanwa n'ayo masasu. Ariko twe twama tuvuga yuko dusaba abanyagihugu baba bafise ayandi makuru bibaza ko ariyo, ko iyo bari yo yukuri kurusha abajijwe umutekano baba bari ku rubuga. Twama rusha dusaba abantu ko bayazana bakahereza baba bari ko barakora amatohoza kandi boheza bakabakira, maze ukuri gukwiye kukamenyekana ku buryo hahanwa koko aba bakoze ivyo vya nubu twibaza ko kamo twogatera aba bantu bavuga gucyo.
Umuvugizi w'igipolisi avuga kandi ko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu hari umuntu w'igitsinagabo ataramenyekana yiciwe ku ibarabara rya Avenue de l'Imprimerie muri quartier ya Jabe. Hari hatewe amagrenade atatu agakurikirwa n'urwamo rw'amasasu. Igipolisi kimenyesha ko humvikanye amasasu kandi muri quartier ya Gihosha mu buraruka bwa Bujumbura, ariko ko atacahononekariye kiretse amafaranga yibwe mu bunywero. Ahandi igipolisi cyemeza ko hatewe grenade ni muri zone ya Cibitoke. Iyo ngo yatewe hari abasirikare baca barivuna, ariko naho ne ntacahononekariye nkuko bibandanya byemezwa n'igipolisi. Turetse mu ijoro ryakeye no kuri uyu w'Imana mu gitondo humvikanye amasasu muri quartier ya Musaga mu manuko bwa Bujumbura. Bamwe mu banyagihugu baho bavuga ko abapolisi bariko barasa umuntu yirukiye mu isoko yaho ku Musaga igihe bariko baramuhiga. Igipolisi cyemeza ko ku Musaga cahiciye inkozi y'ikibimwe ikomeretse iyindi, hongera hakomereka inzira karengane z'abanyagihugu zibiri. Ariko rero ubu yakomeretse ku Musaga hari abantu bavuze ko ari imvukira yo mu ntara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi aba muri zone Kanyosha, kandi ko yakomeretse ariko yirukanga yinonora imitsi sport. Aha, umuvugizi w'igipolisi arafite cyo bivuga ko
ku Musaga umuntu yakubwiye yuko uwo muntu ari wo mu Kanyosha, nibaza yuko yaguhenze kuko umuntu yavuga mbere n'ururimi rw'ikinyarwanda, kandi mbere yuko ajyanwa kwa muganga yabanje arumvirizwa n'igipolisi. Kuburyo rero bazi neza yuko uwo muntu atari wo ngaho hantu, ariko uwo yobazi yuko ari wo mu Kanyosha yoba yafashwe atari muri ivyo bintu, nawe nyine tumusaba ko yoshikira bariko baratohoza kugira ngo inkozi y'ikibi ibari iyo koko ifatwa hanyuma igihanigwe ntihagire uwo hava agwa mu mporera.
Igipolisi cemeza kandi ko ku Musaga hafatiwe inkoho zitanu n'amagrenade abiri. Izo nkoho n'amagrenade ngo byafashwe kubera umunyagihugu yari yagizwe imbohe hanyuma ava mu minwe y'abagizi ba nabi, gutyo acarangira abapolisi aho ivyo bintu biri. Twetse ibisasu byatubitse ku munsi wa mbere ku murango kuva mu ijoro rya mbere ry'umwaka w'2016. Nta masasu n'amagrenade byabiherutse kumvikana mu gisagara cya Bujumbura. Eroje burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mu makuru yaranze akarere muri indwi turangije, mu Rwanda ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye, urukiko rukuru rwa gisirikare mu Rwanda rwarabandanije iburanisha ry'urubanza ubucamanza buregamo Colonel Tom Byabagamba n'abagenzi we ibyaha byo gukwiragiza nkana ibihuha byankisha abanyagihugu ubutegetsi. Mu byo yireguye, General Rusagara yahoze mu ngabo z'u Rwanda yavuze ko ibyaha burana ari bihimbano, ibyo yita ko bitekinitse. Ubucamanza bwo bwabwiye urukiko ko atabimenyetso simusiga bivuguruza ibyaha bamurega. Inkuru ya Eric Bagirubusa.
Akomeza kwisobanura ku cyaha cyo gukwirakwiza impuha zangisha rubanda ubutegetsi, General Rusagara wasezerewe mu ngabo mu 2013 yakomeje kunenga iby'abatanga bahamya ubushinjacyaha bamushinja. Bwabaye ubugira gatatu avuga ko General Nziza yamutumije na Colonel Kamili Karege na Kapiteni Begumisa, ategeka Kamili Karege kwitandukanya na General Rusagara. Rusagara avuga ko yasubije General Nziza ko nta ubasha mufiteho kuko ari umusivile, ko General Nziza yamusohoye igitaraganya mubira amubwira ko azabona icyo ari cyo. Yavuze ko akimara gutaha Kapiteni Begumisa yamusanzwe mu rugo amubwira ko ibyo atari byiza, amusaba gucisha make kuko igihe runaka General Nziza ngo yashoboraga kubagirira nabi bombi. Yavuze ko General Nziza yategetse Colonel Karege kumushinja ibyaha. Kuri metre buhuri byabaye kuwo yunganira nk'uko bisobanura niyo ntandaro y'ifungwa rye, asaba ko bigomba kwitabwaho. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko ibivugwa byose bishingira ku bimenyetso, ibihabanye n'ibyo byitwa guharabika. General Rusagara avuga ko Colonel Kamira mushinja ko yavuze amagambo mabi ku gihugu mu kwezi kwa karindwi, ukwezi yari hanze y'igihugu. Yavuze ko izina rya Perezida Kagame kurizana mu rubanza atazaruhamagazwamo mu magambo ye ari uguteranya abantu, bityo ko abakora ibirego nk'ibyo bagombye kugira inama bo bakoresha inyandiko mvugo bakizera neza ukuri kw'ibyo bavuga. General Rusagara yabwiye umucamanza ko yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Ingabo mu kwezi kwa cumi mu 2013 ku ifatwa ry'imitungo y'umunyemari Rujugira iba mu Rwanda, kandi ko abifitiye ikimenyetso. Ariko kuba Colonel Kamili yemeza ko yabivuze mu kwezi kwa karindwi kwabanje agaragaza ko leta yanyuranije n'amategeko, ibi bivuze ko bitabayeho. Aha yagize ati, ibi niba atari ugutekinika wati gutekinika is. Avuga ko mu 2013 atigeze ahura na Colonel Kamili Karege. Ubushinjacyaha bwasubije ko General Rusagara yagiye kwitaba muri MINADEF mu kwezi kwa cumi kuko hari icyari cyabaye mu kwezi kwa karindwi adashaka kugaragariza urukiko. Mu ijwi ryumvikanisha uburakari, General Rusagara yanenze bikomeye mu cyumba cy'iburanisha amagambo Colonel Kamili yamuvuzeho ko icyateye uregwa gusebya igihugu ari uburwayi bwo mu mutwe, kuko no mu muryango we bajya barwara mu mutwe. General Rusagara yagize ati, mu muryango uteye imbere si byiza kwibasira abagize umuryango w'undi muntu, cyane ko amategeko abibuza. Yibajije ati, none se umurwayi wo mu mutwe agezwe imbere y'ubutabera? Iyi ni imvugo ubushinjacyaha nabwo busanga Colonel Kamili yararengereye ariko ku buhamya bwe bwa gumu ko buri kuko ntawe buhitiramo ibyo kuvuga. Umucamanza Major Charles Madodu yabwiye uregwa ko ashaka ibyo yabiregera n'ahandi hashoboka, amusaba kutabitindaho. Inyandiko mvugo ya Colonel Murisani ya mugenzi we Colonel Kamili zakozwe nyuma y'ifungwa rya General Rusagara. Avuga ko umwe mu bafungwa baba hamwe muri gereza yamubwiye ko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 2014, Captain Ndakazi wo muri DMI na Colonel Murisa bagaragaye ku gahembe mu karere ka Bugesera, yabwiye urukiko ko akeka ko barimo bamukorera dosiye. N'umutanga buhamya umucamanza yamubwiye ko kuva nta kimenyetso kigaragaza impamvu bari bahuriye muri ako kabari ka gahembe, bigoye kumwizera kuko ashobora no kuba ruwo gukora icyo yise kuvanga ibintu kubwo inyungu zitazwi. Mu biganiro bagiriye mu nama y'ubukwe yabereye mu kabari Tennis Club Nyarutarama, General Byegeka yemeye ko nta magambo yumvise kuri General Rusagara nenga politiki y'u Rwanda, ariko ko yumvise avuga ati "you are finished", murarangiye. Biturutse ku kiganiro barimo cyihagarikwa ry'inkunga ku Rwanda kubera umutwa wa M23. Abiregura baribaza uburyo abantu bari mu nama barenze umwe, bamwe bakumva "you are finished" bisobanuye murarangiye, abandi bakumva "wa guy is finished" bisobanuye ko Perezida Kagame yarangiye. Ibikuru General Rusagara ukunze gukoresha amagambo y'icyongereza "it's all mixed up", ni uruvangitiranye. Kubushinjacyaha ibi ni ibintu byavugiwe ahantu hatandukanye bibwirwa abantu batandukanye. Bwashimangiye ko akabari Tennis Club kari Nyarutarama mu mujyi wa Kigali General Rusagara yari yaragahinduye nk'ibiro byari nawe yahuriraga na bagenzi be. Maître Celestin Buhurunganira General Rusagara arasaba urukiko gukora iperereza ryimbitse ku byaharegwa hatatazavaho afatwa nk'umwanzi w'igihugu. Yabwiye umucamanza ko mu bibazo by'ubushinjacyaha bisa kuva ku mutangabuhamya wa mbere kugera ku wa nyuma, kandi barabibajijwe ku matariki atandukanye. Yasobanuye ko bisa naho bwatumizaga uwa mbere budahinduye akabari nabyo bukoresha kubakurikira copy paste. Umucamanza seka yamusubije ko nta kibazo abona mu buryo ibibazo byateguwe kuko ari cyo yise technique d'enquête y'umugenzacyaha, ko ikibazo cyari buvuka ibibazo n'ibisubizo bisa. Uruhande rw'iregura ruhagaze ku kuba rwiregura kucyo rwita ibinyoma bitekinitse. Ururega rukarwikoma kuvuga rucyo rwategereza ibimenyetso bivuguruza rugaheba kuba bamwe mu batanga buhamya bashobora guhamagazwa n'umucamanza bagashimangira imbona nk'ubona ibyo bashinja General Rusagara, biracyari mu bushishozi bw'umucamanza. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa kane harebwa ibimenyetso birimo amagambo General Rusagara ashinjwa ko yahanahanaga na bagenzi be mu buryo bw'ikoranabuhanga. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Naho n'umwanya w'amakuru y'inkino mu Rwanda, twumvirize mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwira amakuru y'inkino yabaye muri indwi irangiye.
Kwa gatandatu w'iki cyumweru dutangiye ku itariki ya 16 mu kwezi kwa mbere, hano mu Rwanda ruratangira kwambikana hagati y'amakipe 16 azaba hatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu ku bakinnyi bakina iwabo. Ibirori bizatangiza iri rushanwa rya Shan rizaba ribaye ku nshuro ya kane, ndetse n'umukino ufungura biteganyijwe kubera kuri Stade Amahoro i Remera kuri uyu wa gatandatu, aho ikipe Amavubi izacakirana n'Inzovu za Cote d'Ivoire mu mukino w'ikubitiro. Mu rwego rwo kurushaho kwitegura neza iri rushanwa, ikipe y'igihugu y'u Rwanda iyobowe n'umutoza wayo Jonathan McKinstry imaze iminsi ikina imikino ya gicuti yo kwipima. Kuwa gatatu w'icyumweru gishize, Amavubi yahuye n'ikipe y'igihugu ya Cameroon intare zidahangarwa. Uyu mukino wabere kuri Stade Umuganda i Rubavu urangira amakipe yombi aguye miswi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Ikipe y'u Rwanda niyo yabanje igitego kinjijwe ku mutwe na myugariro Abdul Rwatubyaye ku munota 41. Cameroon yishyuye ku munota 55 ku gitego nacyo cyatsinzwe ku mutwe n'umukinnyi witwa Muminga Meru. Nyuma y'umunsi umwe uyu mukino wa Cameroon n'u Rwanda ubaye, umutoza w'u Rwanda yahise ashyira ahagaragara abakinnyi 23 azifashisha muri rushanwa rya Shan, abandi 9 mu bari bari mu mwiherero bahita basezererwa. Ejo ku cyumweru ikipe y'u Rwanda yakinnye undi mukino wa gicuti wayihuje n'ikipe y'igihugu ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo, nawo wabereye kuri Stade Umuganda i Rubavu guhera saa 12 z'umugoroba. Umukino warangiye ikipe y'u Rwanda Amavubi itsinze Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo igitego kimwe ku busa, igitego cyabonetse ku munota 50 gitsinzwe na Tuyisenge Jacques. Emery Bayisenge umwe mu bakinnyi bakomeye b'Amavubi avuga ko hari ibyishimo byinshi ko aboneye intsinzi aho yakuriye.
Biba byiza iyo aho wakuriye, aho wazamukiye uhagiriye ibihe byiza. Biba byiza ku mukinnyi kumva ngo ahantu yari akuriye ahaboneye intsinzi ku kipe y'amateka nk'iyingiyi. Ndi kuri ni ibyishimo, sinzi ko nakuye, ni ibyishimo kuri njyewe. Intsinzi nyituye buri wese wageze hano kuri kibuga, nyituye buri wese utabashe kugera kuri kibuga ariko waje gushyigikira ikipe y'igihugu nyituye abanyarwanda muri rusange.
Icyagaragaye muri uyu mukino ni ubushyuhe bw'abafana, cyane cyane abakunzi b'ikipe ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Na mbere y'uyu mukino abo bafana bari batangiye kwerekana ko bazakomeza gususurutsa ibibuga ikipe yabo Leopard izaba yakiniyeho muri rushanwa rya Shan.
Maki oyo toganye ngo peto bina ngo na systeme ya ekotite ata bimoko ya Rwanda eokota na file na biso te atabi ata baba ekipo nyonso tozana pour moko atabi na bango moko ekokota na file na biso te nde systeme ya ekotite tunakoka na nyimbo yetu minda ntone kuko ma voix zitatoka pembeni e nyanya mwana mama e nyanya e nyanya mwana mama e nyanya e natika e nyanya na kende wapyo na kosala ninye natika e nyanya na kende wapyo na kosala ninye.
Tugarutse ku rutonde rw'abakinnyi 23 bagize ikipe y'igihugu y'u Rwanda izaseruka. Ikipe ya APR FC niyo ihagarariwe na benshi kuko ifitemo abakinnyi 9. Abo ni Jean-Claude Ndori na Olivier Kwizera b'abanyezamu, hakaba kandi Michel Rusheshangoga, Faustin Usengimana, Emery Bayisenge, Abdul Rwatubyaye, Jihad Bizimana, Yannick Mukunzi na Jean-Claude Iranzi. Ikipe ya Police FC ifite abakinnyi 7 muri ikipe y'igihugu aribo Ngirinshuti Mwemere, Amran Shimimana, Hegiman Ngomirakiza, Rashid Karisa, Innocent Habyarimana, Dani Usengimana na Jacques Tuyisenge ari nawe kapiteni w'Amavubi. Rayon Sports ihagarariwe n'abakinnyi 3 barimo umunyezamu Eric Ndayishimiye, Fiston Munezero na Dominique Savion Shuti. Muri Mukura Victory Sport harimo abakinnyi 2, ni ukuvuga Celestin Ndayishimiye na Yusuf Habimana. Abandi bakinnyi 2 basigaye ni Ernest Sugira w'ikipe ya AS Kigali na Ombolenga Fitina wa Kiyovu Sport. Muri rushanwa rya shana rizabera mu Rwanda guhera kuri wa gatandatu, itsinda rya mbere rigizwe n'u Rwanda, Cote d'Ivoire, Maroc na Gabon. Iri tsinda rizakina kuri Stade Amahoro i Remera. Amakipe yo mu itsinda rya kabiri azakina kuri Stade Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Ayo ni Cameroon, Angola, Ethiopia na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Itsinda rya gatatu rizaba rikinira kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo, ririmo Tunisia, Guinea Conakry, Nigeri na Nigeria. Imikino yo mu itsinda rya kane izabera kuri Stade Umuganda i Rubavu. Amakipe arigize ni Uganda, Mali, Zambia na Zimbabwe. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ubu naho dusimbire mu Burundi aho mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka atubwira idonido ry'ibyaranze inkino muri 7 turangije mu Burundi.
Mu ntumbero yo guhimbaza iminsi mikuru irangiza umwaka wa 2015 no kwifurizanya umwaka mushasha wa 2016, ikigo cyigisha umupira w'amaguru Academy Message cyaratunganije inkino za kivandimwe mu mpera zino ndwi twaraye turangije. Ku munsi wa gatanu ku kibuga cibuye ku mugwa mukuru wa Komine Mwumba turi mu ntarangozi, igihe cy'isaha 8 Legalize yo mu Kayanza yatanye mu mitwe na Dinamike y'i Bujumbura imigwi yose ikina mu cicaro cya kabiri. Legalize yo mu Kayanza itsinda Dinamike 2-1 igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo. Umugwi wa gisirikare Muzinga watsinze Olympique mu Remera w'Ingozi ibitsindo 3-2. Kuri uyu wa gatandatu igihe cy'isaha 8 naho Espoir y'Ingozi yatsinzwe na Dinamike y'i Bujumbura ibitsindo 3-1. Igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo naho hatanye mu mitwe Messager Bujumbura na Lidier Dike Burundi Sport for Africa nayo nyene y'i Bujumbura. Iyo mirwi yose yanganije igitsindo kimwe ku kindi. No kuri w'Imana izo nkino za kivandimwe zarabandanije kuri Stade Rukundo. Messager Ngozi ari ya kabiri mu higanwa ry'igihugu mu cicaro ca mbere yatanye mu mitwe na Vitaro iri mu kibanza ca mbere. Umugwi Vitaro niwo watahukanye intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa bwa Messager Ngozi. Atanaze Hatungimana batazira cokoroko arongoye ikigo Academy Message catunganije izo nkino asigura ko izo nkino zatunganijwe mu ntumbero yo kwifurizanya umwaka mushasha no gutsimbataza amahoro.
Ubwa mbere ho kwari kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2016, aho twifuza yuko ugwaruka guhura bakareka kwibaza yuko igihugu kiri mu ngorane. Twashatse kwerekana ko amahoro mu Burundi ahari, ugwaruka ruhura rugakina inkino kivandimwe. Ahanini cyari icyo no kwifurizanya umwaka mushasha. Namwebwe mwabonye mumaze iminsi ngaha mubibona, ni ibintu by'ibitangaro. Murabona abantu barabyitabira cyane, barabikunda, barakunda inkino. Abantu bashaka kwiberaho mu mahoro, kwibanira mu mahoro, mu gukomeza inkino. Byarafashije cyane rero mu gukomeza umubano n'urukundo hagati y'abantu.
Warongoye ikigo Le Message nasiga inyuma kw'izo nkino ari ziza gutuma imirwi yegukira icyo kigo itera imbere mu buhinga.
Academy Le Message turongoye uko twahora tubitunganya mu bisanzwe, twahora dutuma ko amasantre yose ya Message. Mugabo siko byagenze, twaciye twifuza yuko twohura n'ayandi ma ekipe akomakomeye yabaye i Bujumbura cyangwa yo hagati mu gihugu. Rero icyo byatwunguye ni uko twasanze ama ekipe ya Message yifashe neza cyane, yara kinye yare rekana umupira mwiza cyane waratsinze kandi nuno munsi naho mwabonye Vitali yashoboye kudutsinda igitsindo kimwe kubusa mwabonye ko wari umupira uryoshye cyane hariho ikiribwa
ku ruhande rw'umugwi Vitali watsindiye Muhira Message Ngozi urukino rwa kivandimwe warayitsinze ni rumwe muzo kwitegurira ihiganwa rya Afrika rizohuza mu kwezi kwa kabiri kuza imigwi yabaye ya mbere iwayo ivyo vyashikirijwe na Francis Haringingo yarahagarariye umugwi Vitali kuri uyu w'Imana avuga ko inzinzi kuri message bakesha uburambe mu mupira w'amaguru hamwe n'inguvu condition physique mu gifaransa
azayuko twabarusumbije experience na condition physique kuko uravye twebwe abajere bacu twashoboye gutsinda igitsindo turashobora ku maintenir rythme twari dufise guhera match tangure gushika ihere tuguma turiko turakina kwa kundi nyene nitugeze tudesa Jeni wazakari choki mutuwa basundi.
Arizini hino mwa mute kekanya kugira umutegure mezu mugwe. Iru handi yuru ukinu mwe na mesaj.
Ingino ubu bila goe. Gutegure zindi ingino kuko tugomba tuje muri championa itangura rosez. Hama tuje muri kubdi president. Hamanya dufise wo gutegura izindi ingino amikale. Kibaza yuko ingino tuzora tuligirako. Turaba ngene tuta turakosora abakinyi. Ari ingino za championa na kubdi president kuko dukina kabiri mundwi. Kuvuga ku dukinye kwa gatatu tugakina no muri weekend
tubamenyeshe ko izo nkino za kivandimwe zatanguye kuri uyu wa gatanu zikarangira kuri uyu w'Imana zatewe iteka n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza asanzwe muri kino gihe ari mu karuhuko mwomenya kandi ko Petero Nkurunziza ari mu batanguje ikigo cigisha umupira w'amaguru Academy Le Message ku rwego rw'igihugu hagati y'amagenekerezo ya 12 13 na 14 ukwezi kwa kabiri kuza bitekanijwe ko umugwi Vitali uzotana mu mitwe n'umurwi Lioli wo mu gihugu Charles Zoto hazoba ari mwihiganwa rihuza imirwi yabaye ya mbere wayo Ingozi Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
Cyuti mwese mwaduteza amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Oriane itanga ishaka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije
Urakoze cyane Aloise Bigirimana Tuwabijoe komuri misiri kunchuro ya mbere nyuma y'imyaka itatu haraye habaye inama ya mbere y'inama nshingamateka nshasha uwo mugwi ufise imisi 15 yo kwemeza amategeko amajana n'amajana yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Abdel Fattah El-Sisi ahandi naho ayo mategeko azosubizwa inyuma canke ahagarikwe igihugu cya Misiri n'icyari gifise inama nshingamateka kuva mu mwaka w'2012 aho sentare yatesha agaciro amategeko yari yatowe mu nzira ya demokarasi ateguwe ahanini n'umugwi wa The Islamic The Muslim Brotherhood murantunga warushigikiye wahoza ari umukuru w'igihugu ico gihe Mohamed Morsi mu buraruko bwa Yemen abantu bane baraye bishwe na Misiri yatewe ejo ku munsi wa Mungu ku nyubako y'ivuriro rikoreramwo abaganga bishiramwe muzamakungu Médecins Sans Frontières Médecins Sans Frontières yasohoye itangazo rivuga ko iyo Misiri yasambukiye ku bitaro vyitwa Shiara muri district ya Razed muri province ya Sada Iyo shirahamwe ritangaza kandi ko hakomeretse abantu 10 muri ico gitero harimo n'abakozi bayo imenyesha kandi ko igitigiri cy'abahitanywe n'ico gitero bashobora kwiyongera kuko hari amazu yasenyaguritse bakiri ko baragerageza gutabara abantu bari yimwo Raka ayobora umuyobozi ayobora ico kigo avuga ati nta kuntu wari we wese yateye iyo misira ashobora kuba tarazi yuko ryari ivuriro jo ku muso wa Mungu kandi umukuru w'igihugu cha Afghanistan yafashe urugendo aja mu buseruko by'igihugu muri province ya Nangarhar aho yabonanye n'abategetsi baho akavuga yuko azogira ibyo ashoboye kose kugira ngo bagwanye Islamic State
Mwese mukundira dijwe rya America igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe na Aloise Bigirimana amakuru y'irya nino twayashikirijwe na Oriane Itangishaka tubatumire kubandanya mukurikirana ibiganiro vya radio ijwi rya America Gire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.